Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Umuntu kwiba miliyari ukamufunga imyaka 5 akagaruka akayakoresha ntabwo ari igihano.
Uyu ni Munyeshyaka Vincent, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Aravuga imwe mu mpamvu zituma ruswa idacika mu gihugu. Byareje kuwa gatatu ku munsi umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa Transparency International watangaje icyegeranyo ku buryo ibihugu byitwaye mu mwaka ushize w'ibihumbi 2016 mu rwego rwo kurwanya ruswa. Ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, arimo kandi n'ibibazo by'amashanyarazi, ni ukuvuga umuyaga nkuba mu Burundi. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika umuherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko muri icyo gihugu igitigiri cy'abahohoterwa ubuzima cyiyongereye ku buryo burenze urugero mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016. Iryo hohoterwa ngo ryakozwe ahanini n'abasirikare ba leta, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cya ONU ku byabaye muri Congo muri uwo mwaka. Jose Maria, umurongozi w'ibiro bijejwe hagati y'akazi na muntu, yatangaje ko ibintu vyunyutse, aho avuga ko ibivyegeranyo byerekana ko abashika ku 5,190 bahohotere ubuzima. Icyo gitigiri cyiyongeye ko ibice 30% cy'abari bahohoterewe ubuzima mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umuvugizi wa leta ya Congo, Lambert Mende, yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo gitigiri atari cyo, ko kirenze urugero, yamara nta kindi yarengeje ko akavuga ko atari bwaronke icyo cegeranyo. Kiretse abasirikare baregwa muri icyo cegeranyo, abandi baregwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho ikorera mu cyane cyane mu buseruko bwa Congo. Mu ntango zindwi, ubutegetsi bwa Congo bukaba kandi bwarirukanye inshuro ya kabiri ku butaka bw'icyo gihugu Ida Sawyer, umushakashatsi akoresha ishyirahamwe ry'agateka kazina muntu Human Rights Watch. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarungitse abakozi baryo muri Gambia mu ntumbero yo gufasha ibisikanya hagati ya leta ya Ahora na leta nshasha ya Perezida Adama Barrow. Ivyo vyatangajwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afrika ya Burengero, Dr. Mohamed Ibn Chambers, ni nyuma yaho inama y'umutekano itangarije kuri uyu wa gatatu ku buryo ibintu byifashaho muri Gambia. Mu kiganiro hayabamenyesha makuru, Ibn Chambers yabwiye yavuze ko ari vyankenegwa gucungera umutekano wa Perezida Adama Barrow cyo kimwe n'abazomufasha kurongora hamwe n'abanyagihugu. Ibn Chambers yatangaje kandi ko amakungu ategerezwa gufasha Gambia kubijyanye n'ubutunzi kugira abakozi bashobore kuzoronswa imishahara yabo no gusanura ibikorwa by'iterambere. Bitekanije ko Perezida Barrow atahuka mu gihugu ciwe kuri uyu wa kane avuye muri Senegal, aho yari yakinjuriye mu kurindira ko abategetsi bo mu karere ka Afrika y'Uburengero bahurikiye muri CEDEAO bagondoza ya Jame kuva ku butegetsi. Icyo gikorwa kikaba cyari gishyigikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika cyo kimwe n'amakungu. Abimukira bashika kuri 90 baturuka muri Somalia birukanywe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahowe kurenga ku mategeko no kuba bataronkejwe ubuhungiro. Abo bimukira basubijwe ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho kuri uyu wa gatatu. Ahmed Ise Awad aserukira Somalia hano muri Amerika yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo bimukira bari bararungitse makete mu biro vyiwe hano i Washington DC basaba gutahukanwa. Awad amenyesha ko ivyegeranyo bivuga kuri abo bimukira vyari bimaze imyaka 3. Haraze imyaka 4 Leta Zunze za Amerika yemeje ko leta ya Somalia ibangamiwe n'umugwi w'abiyahuzi Al-Shabab. Abasirikare bashika ku 20,000 bishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bakaba bararungitswaho muri Somalia kugwanya abanywanyi b'uwo muhari. Igikorwa bafashwamwo n'abajejwe gutanga inyigisho baturuka muri Amerika. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya rimenyesha ko rishobora gutora umuti w'ikibazo cy'abimukira binjira ku bwinshi baciye mu ibahari Mediterane mu gushyira abantu bajeje gucungera imbibe z'igihugu cya Libya. iryo shirahamwe rivuga ko ari gikogwa cyo twara amafaranga ngana ni miliyoni amajana 214 z'amadolari. Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ryatanze uwo mugambi kuri uyu wa gatatu, umugambi uzoheza ukigwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Buraya itekanya kuba mu ndwiza mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 abimukira bashika ku bihumbi 181 nibo binjiye ku mugabane wa Buraya binjiriye mu gihugu cy'Ubutaliyano. Abarenga abenshi muri bo bakaba baturuka muri Libya. Abarenga 4,500 barasize ubuzima muri iryo bahari. Umugambi w'ibihugu bya Buraya werekeye kandi gucungera imbibe za Libya n'ibihugu bibanyi nka Chad na Niger hamwe n'ifashanyo yova mu ishyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha bimukira. Yamara ishyirahamwe rya Buraya rivuga ko uwo mugambi ushoboka mu gihe amahoro n'iterambere bitsimbatajwe byotsimbatazwa muri Afrika. Ni mu gihe iryo shyirahamwe ririko riragerageza kuvugana kwiyumvikana n'ibihugu bya Ethiopia, Niger, Nigeria, Senegal na Mali mu kubiha imfashanyo yobigenewe kugwiza ubuzi no kubifasha mu buryo butandukanye kugira igitigiri cyabimukira kigabanuke. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yemeje kuri uyu wa kabiri ko hari inyubako zishika ku 2,500 zigiye kubakwa mu karere ka Cisjordani. Ahanini izo nyubako zikazokubakwa ku butaka burimwo amatati hagati ya Israel na Palestina. Mu itangazo rya sohoye n'ibiro by'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Israel rivuga ko ayaguye ako karere kubera uburaro.
Muracyumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu, naho murahasanga ibiganiro byacu n'amakuru yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda ni urwa gatatu mu bihugu bya mbere muri Afrika mu rwego rwo kurwanya ruswa, biremezwa n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa Transparency International mu cyegeranyo cyawo cy'umwaka w'2016. Nyamara rero uyu muryango ishami ryawo ryo mu Rwanda ufatanije n'urwego rw'umuvunyi w'u Rwanda barasanga ibikorwa bidahagije, ahubwo hakwiye n'urukiko rwihariye rwakurikirana abaregwa ibyaha bya ruswa bonyine gusa. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Mu muhango wo kumurika icyegeranyo cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane wabaye kuri uyu wa gatatu, inzego zinyuranye ziganjemo iza Leta zamurikiwe icyo cyegeranyo zongeye kugaragaza ko hakwiye kujyaho amategeko yihariye n'inkiko zihariye zagira uruhare mu guhangana n'abakora ibyaha biganisha kuri ruswa. Ku mugabane wa Afurika, u Rwanda rwaje ku mwanya wa gatatu mu bihugu biri ku isonga y'ibihugu bitihanganira ruswa, ariko hakaba basanga kuza ku mwanya wa mbere bidasobanuye ko ruswa yacitse mu gihugu. Madame Ngabire Makere, umuyobozi wa Transparency Rwanda.
Nge uriya ni n'umwanya ntishimira rwose, kwa ko ndibaza ngo ese nka bariya Botswana yigira 60 twebwe tubuze iki? Uvuga ngo tugomba kumenya ko hari ikibazo, hari ahantu tuta imvugo itajyana n'ingiro. Ubwo natwe uroye ha mu karere wacu turi mu karere k'abaswa, niko navuga twigana n'abaswa noneho tukabarusha, wenda tukagira ubuswa buke kuri bo. Nicyo ngiye mfata ko ari cyo bivuze. Ahane naho ngira nkagira ikibazo navanga ubukwere u Rwanda dukwiye kuba twishima tureba abantu badusaraundinza abantu badukikije abariho.
Mu mpamvu zivugwa ko zituma ruswa idacika, havuzwe amategeko ajenjekera abafatiwe muri iki cyaha. Bwana Vincent Munyeshyaka ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.
Aho bigaragara yuko gukurikirana umuntu byonyine bidahagije, ahubwo no kugaruza ibyangiritse cyangwa se ibyatwawe umutungo wa Leta cyangwa abaturage nawo ukaba wakongera kugaruka, kuko mu byo twabonaga mu minsi ishize wasangaga bavugatse uwo muntu yarahanwe, yarakurikiranywe, yarafunzwe. Ariko buriya ndagira ngo mbabwire ko bishobora no kubamo investment option. Umuntu kwiba miliyari ukamufunga imyaka 5 akagaruka akayakoresha ntabwo ari igihano.
Transparency Rwanda n'urwego rw'umuvunyi nabo bavuga ko urwego rw'ubutabera ruri mu zituma iki cyaha kidacika. Madame Ngabire Makire ukuriye uyu muryango ndetse na Bwana Musanga Batware Clément umuvunyi mukuru wungirije bagarutse kuri iki kibazo cy'amategeko.
jewe njya mu nkiko hari nk'urubanza rw'umuntu wanyereje ntabwo ndumva umushinjacyaha asaba icyo kintu cyuko agomba no kuryozwa ibyo yatwaye yigira gusa ku bihano bamufunga imyaka ingana itya bamuca amanda angana mu gihano bamuhaye bamushyiriremo no kugarura ibyo yatwaye bivanwe mu mutungo we niba atabigaruye kuneza bivanwe mu mutungo we ku ngufu za leta
ikindi nuko agomba kuba ubunyagwe bw'umutungo waturutse ku byaha bya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu kubera ko rimwe na rimwe abacamanza bakunze kwirengagiza ingingo kandi itegeko rihari
mu kigeranyo cyashyizwe hanze n'umuryango mpuzamahanga ugamije kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International iki kigeranyo gishyira u Rwanda ku mwanya wa 50 mu bihugu 126 byo ku isi ku rwego rwa Afurika u Rwanda rukaza ku mwanya wa 3 nyuma y'igihugu cya Botswana gihora kibi cya mbere mu karere Rwanda ruherereyemo u Rwanda nirwo ruza ku mwanya wa hafi wa 50 ku rwego rw'isi Tanzania ikaza ku mwanya w'116 Kenya ikaza ku mwanya w'145 Uganda ikaza ku mwanya w'151 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ku mwanya w'156 Burundi bukaza mu bihugu bya nyuma ku rwego rw'isi buza ku mwanya w'159 mu bihugu 176 naho ku rwego rw'isi ibihugu bigaragaramo ruswa nke haza Denmark ku mwanya wa mbere Nouvelle-Zélande Finland n'igihugu cya Suède Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Ikibazo cy'umuyaga nkuba cyangwa se amashanyarazi mu Burundi. Imvura yabaye nke cyane. Ingomero zitanga umuyaga nkuba zisa n'izakamye. Eloje wilika neza aradu ibindi bisobanuro.
Urugomero rw'umuyaga nkuba go mu rwegura ruri mu ishamba cimeza rya Kibira ruri hagati y'amakomine abiri mu Rutamu mu ntara ya Kayanza mu raruko bw'u Burundi na Bukinanyana muri Kibitoke mu burengero bw'igihugu. Urugero rw'amazi y'urwo rugomero rwaragabanutse gushika hafi imetero 10 uja hasi kubera imvura itaguye neza. Ivyo vyatumye rero n'urugero rw'umuyaga nkuba watangwa n'urwo rugomero rugabanuka cyane. Burutanga megawate 4/18 rwatanga mu bihe bisanzwe umuyobozi mukuru wa Regidezo ishira hamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba avuga ko atazizigiro byo gutorera umuti vuba ico kibazo cike naryo umuyaga nkuba Jehova wamunzi ko banyanka
izindi ngorane mu karere hose murazi ko tamvura isanzigwa hariya muri Kongo dusanzwe dukurayo umuyaga nkuba kuri rusizi ya kabiri ungana na megawate 12 ubu dukurayo megawati 8 gusa naho nyine hari ingorane ikiyaga caragabanutse hanyuma ibindi navyo kenshi muri kijya gisagara cha Bukavu ibicafu bace babita mu kiyaga bigatuma hagira igihe ku rugomero bakategerezwa gukuramo ibicafu bigaca bituma rero babigira kabiri ku munsi kera kumbure babigira nkaheze nkindwi nico gituma mubona kaza amatarumara umwanya atabonetse urumva rero iki kibazo cy'imvura ni kibazo gose kiduhanze nico gituma n'ukuri mubona hari ngorane z'umuyaga nkuba
izo ngorane zishobora kwiyongera hamwe atacokorwa
urewe mu kwezi hoho kugiye kuza leta mugahira kiravyiga mugahe gihe atacokorwa hariho megawati 10 twarusanzwe duhabwa na za moteri dukorana na Enter Petrole urumva zizovamo ko abo dusanzwe dukorana igihe bubato dufasha ngo bibandanye urumva hazoca hasubira havemo megawati 10 mu mezi za kuzi nyuma y'ukwezi kwa gatatu atagikozwe naganda babwire ko tuzoshikana aho dushobora gucana buji nico gituma habuze umucanwa abantu ntibaze baridoga ngo turiko turabagwanya dutanga muke dufise
mu minsi imbere hamwe imvura itogwa ku rugero rushimishije ishyirahamwe Regidezo rivuga ko rizokoresha ikabukanywa mu gutanga umuyaga nkuba de restage mu Gifaransa
ntitwari bwa bivuge ko urumva twahe tucina nata mugabo uko mubibona ubu u bibandanije gucya dutegerezwa kugira delestage ibintu vya delestage si ibintu tuvuga tuca tuvuga ingene bizogenda tubikora mwibanga ko murazi ko abantu bose ntibakunda igihugu nta rutonde muzopfa mubonye tuzobigira mwibanga ko murazi bose ntiba abantu bazi ngo hariya uno munsi haba hajimije canke hariya abahajimije urumva nibintu vyibanga ni ibintu vy'umutekano.
Umuyobozi mukuru wa Egide asigura kandi ko ikiza cunyurikena ry'umuyaga nkuba ari uko abawukenera babandanya kwiyongera mu gihe imigambi y'ukuwongereza haheze imyaka irenga 30 yahagaze.
Kuva mu 1986 kugeza uno munsi nta rugomero na rumwe rurubakwa. Urumva rero abawukeneye baragwijijwe n'inshuro kabiri, hanyuma tukagoma dutanguye umuyaga nkuba gusa. Murumva yuko ari ingorane.
Urugomero rwo mu Rwegura rwubatswe mu mwaka w'1982 rutangura gukora neza mu mwaka w'1986. Gushika ubu hari ingomero leta iriko irubaka n'izindi zirimo kubakwa ifatikanije n'abayihimfashanya, ariko ishyirahamwe Egide ryemeza ko mu biriko birakorwa byose ikibazo cy'ikenera ry'umuyaga nkuba atawo kwitega ko kizotorerwa umuti imbere y'umwaka w'2021. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tuve mu karere k'ibiyaga bigari tujye muri Afurika y'Uburengerazuba. President wa Gambia watowe Adama Barrow ategerejwe mu gihugu cye uyu munsi. Yaramaze iminsi mu buhungiro i Dakar muri Senegal kubera impamvu z'umutekano. Abaturage be bamutegereje n'igishyika. Oriane Itangishaka araduye inkuru irambuye.
Abanyegambiya bararindiriye kwakira umukuru w'igihugu wabo mushasha ngo atahuke mu gihugu. Perezida Adama Barrow amaze iminsi i Dakar muri Senegal ku mvuzo z'umutekano, yiteguriye gusubira muri Gambia inyuma y'indwi arahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ari hanze yacu. Umuvugizi wa Perezida Adama Barrow yabwiye Ijwi rya Amerika ko azoshika ibanju kuri uno munsi wa kane. Keba Jame, umunyamabanga mukuru w'imigambwe yashigikiye Barrow mu matora yabaye mu kwezi kwa 12, yari yavuze ati
leta ya Senegal yari yahanuye Barrow ko yoba ararese gutahuka, umutekano wiwe urabangamiwe. Vyoba vyiza abaye araguma i Dakar muri aka kanya.
Inteko z'abasirikare ba Afrika y'Uburengero bari Banjul bari mu bikorwa bikomeye byo gucungira umutekano w'inyubako y'umukuru w'igihugu abamwo, kimwe n'izindi nyubakwa zikomakomeye za leta. Ejo ku munsi wa gatatu ibikorwa byo kwaka ibigwanisho byarabandanyije. Uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Gambia Yaya Jammeh yuriye indege imutwara muri Guinea ku munsi wa gatandatu inyuma y'inama n'abategetsi bo mu karere baciye barungika inteko z'abasirikare ba Senegal ku mupaka wa Gambia bamubwira ko bagiye kumukura ku butegetsi ku nguvu. Uwo mutegetsi yaramaze ikiringo cy'imyaka 22 atwara, yari yanse kuva ku butegetsi kandi yaratsinzwe mu matora. Ku munsi wa kabiri inama nshingamateka ya Gambia yatoye gukuraho itegeko Perezida Yaya Jammeh yari yashyizeho rivuga ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe mu ntumbero yo kugerageza kuguma ku butegetsi. Barrow agiye gusubira mu gihugu kimwizeye ko vyinshi. Yavuze ko azoshiraho umugwi ujejwe kunywanisha abanyegambia kugira biheze neza ivyagirizo vy'ivyaha vyakozwe ku butegetsi bwa Perezida Yaya Jammeh. Yamara yakiriye ubutegetsi bw'intwaro yari ifise ibibazo bitari bike. Gambia ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi. Abanyegambia bakiri bato bagenda bafata ingendo zibangamira ubuzima bajabuka ubugaragwa bwa Sahara kimwe n'ibahari rya Mediterane buri mwaka bariko bagerageza kwinjira mu bihugu vya Buraya. Benshi muri bo nk'uwitwa Kase Samura avuga ko yipfuza ko Baro yokwitaho cyane cyane ikibazo cy'ubuzi. Avuga kandi ko yari yashigikiye uwahoze ari president ati yamara yemeye aho intahe yashize. Ati twese nivyo twifuza. Samura avuga kandi ko yipfuza iterambere n'amahoro ku banyagihugu. Ati baramusengera Baro kugira ashobore gutera imbere mu butegetsi bwiwe. Umwe mu bavugizi ba Baro yagirije Yaya Jame kuba yarasahuye ikigega cy'igihugu mbere y'uko ahunga. Abahinga mu by'ubutunzi baracariko baratohoza ivyo byagirizo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti zacu ubu none ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inteko z'igihugu cya Iraq zatangaje ko zagize intambwe zikomeye mu gikorwa cyo guhabuza ubuseruko bw'igisagara cya Mosul cyari mu minwe y'abagira iterabwoba ba Leta ya Kiyisilamu. Brett McGurk, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rw'amakungu rwo kurwanya Leta ya Kiyisilamu, yarahayagije Abanya-Iraq. Yavuze ku rugamba rukihari mu gisagara cya Mosul ko yamara abagira iterabwoba bariko baratuzwa muri icyo gisagara, mu gihe abanyagihugu bari ku ruhande rw'inteko za Iraq. Imwe mu ntambwe zikomeye cyane zashyizwe ko kwabaye guhabuza kaminuza ya Mosul, yigeze kuba imwe muri za kaminuza zikomeye cyane mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi, yari yafashwe na Leta ya Kiyisilamu mu mwaka w'2014. Guhabuza iyo kaminuza cyabaye ikintu gikomeye ku mpamvu zitandukanye. Ryari ishure rikomeye rifise ingaruka zikomeye ku bijanye n'imico ku banyagihugu bo mu gisagara cya Mosul. Gusubira gufata iyo kaminuza byatumye abagira iterabwoba babura ikibanza gikomeye bakoreramwo. Igihe inteko za Iraq zariko zisuzuma inyubakwa z'iyo kaminuza, zatoye ibibanza umwansi yikekwa ko yakoresheje mu gukora ibigwanisho. Hari ivyemezo kandi ku mwansi yahaye imyimenyerezo ya gisirikare abagwanyi muri iyo kaminuza. Abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu basize imitego y'amabombe igihe batuzwa muri icyo kibanza, bongera baraturira inyubakwa zitari nke mu byabaranze aho baciye hose. Yamara muri iki gihe idarapo y'igihugu cya Iraq irahungabana kuri kaminuza ya Mosul, ikimenyetso ko Leta ya Kiyisilamu yatsinzwe. Ivyo ni mu gihe inteko za Leta ya Iraq zifashijwe n'urunani ruyobowe na Amerika zatanguye ibikorwa bya gisirikare byo guhabuza igice cyo mu burengero bw'igisagara cya Mosul, igice cya nyuma cy'igisagara kirimo abantu benshi kiri mu minwe ya Leta ya Kiyisilamu. Igikorwa cyo guhabuza igisagara cya Mosul ntikizonyaruka kandi ntikizoba coroshe ku nteko z'igihugu cya Iraq. Izo nteko zitegerezwa gukuraho amabombe yatezwe mu mazu no mu mayira yo mu kuzimu. Nibwo buhinga inteko za Iraq ziriko zitegekanya. Vyitezwe ko inteko za Iraq zihabuza igice cyo mu burengero bw'igisagara cya Mosul. Urunani ruyobowe na Amerika rwiteguriye guhana bikomeye umwansi rukoresheje indege z'igwano na za muzinga kugira rufashe inteko za Iraq kugira intambwe.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ingoni va mu ruzi karigatume nk'uko ari abatunzi bagunga bakene. Ijunja ry'umugabo ni iri kuganwa n'inka irutwa n'impene urabiye burasakanwa.
Bizova mu ko ukavya genda kose
n'umutunzi gufise ingorane zose kugira ngo tujye dukoshe article 15 harabujuje amabanki yandi babika hanze twe turahona nk'ibitungwa kuri bonane kuko barawo niboroshye nk'umutwe wa Zidane mu ndoto ngo nakazoza keza ku Burundi ubenshi n'abakumva yere b'inkotsi kibi benshi mibiri yabo imota parfum ariko imitima yabo niri parfait nanje n'unyizere nk'umugwayi na serumu n'abafise umutima mubi nk'inkono y'umupfumu ngo bize baciye ubwenge nje navyo nemera nibo batuma njya amamagaze nk'igiti kibendera n'intambara benshi yadusize mu macungu harakabika abantu kayirongeye mu nyungu politike mbi n'umwuga w'ababeshi bafise intsinzi z'amaraso nk'aba iluminati hageze amatora tubinshi tina bagenzi abo tumaze kubatora tugacika leji yabo harabanegura abandi bariko baratwara nabo bahashyitse bagakora ibyo banegura badukina nk'umupira mu masisteme numerike barahindagurika nka condition atmosferike batanguje imigambwe barasangirika bafete hageze kujyibihiye harabacika eskaliyote yuna
bizomamuko ukavya genda kose nakinubishene yakizashimisha bose bizomamuko abuza genda hose mukene
Imana nijo hanagura amoso ziyumoro kuko amategeko kwisi niyambaye ipantaro niyo mpamvu mpimba huzuye abadafise amarare kuko imanza z'abatunzi zikirigwa mu bubare manura harira wa mkuru kurusi gani vre fyatu fyatu batazira babiloni yaguye mu rugo antwara mu gasho sans avis de recherche sans convocation kuwivye moto yanje mpimba atamaze umunsi naho nariya sana ubwo rubanza ruva kuki harabiyumvira kunyinshi ibibazo byacyora amasoro bakibagira amasengesho yerekeje n'ibiganiro burya prudence nikingira malaria kandi nawe ikingira sida yambaye umusegetera ifaranga rirakundwa ariko ni rumurizi mbunzi nkuko ifana iryoha n'imara inyota y'amazi itunga riva ku mwana nshuti yanjye bimenye n'uwigishije perezida n'ubu aracyakenye mushima kuba nyumba kuni ombudsman ahiriwe avuga bamucyungeye no kujya nta liberte mama yakora ibyashara yafuye abihevye yasanze inyungu aronka zerera mu matagise akazi k'ubutatsi veroniko mbona koroshye niko kadasabye igitoro indikatere peremi n'amakasike ari igihe utega inkozi y'ikibi ugafata inyamira mabi cyangwa uteze maketa ugafata umubikira mbega bigushikiye mugenzi wabigenza gute
mama we ntibikanshikire hafi n'urudubi
izo kwa muko ukavya genda kose nakintu bishimye yakizashimisha bose izo kwa muko abuza genda hose mukene n'umutunzi gufise ingorane twese
inyenyi bayita ikenya iriko nyarucyari ikenya bakacyita inyenyi ikiri ku munwa w'umutunzi hari abafata umuziki wacyo nk'igikinisho kuri jyewe n'akazi kamijya mboni rasiyo umuziki ni impano yanjye ojinale si fotokopi mfise byinshi binini nk'akabuto ka sinapi uwariye agahaga ngo inda yiwe yabaye nto nawe uwabuze icyajya agahagira mu ndoto si ndi umurasita wa cyane ariko inyama si nkunda ibiharage n'imbuto ariko n'ibimera mu nda ubukene ni hatari n'ipantaro iroka wo kuba umugore ufise intumbero yo kubaka hari umukobwa yigwaza malariya kuri se valante kuko afise abakunzi benshi yosoka n'umwe gute hari utanga isukari uwundi nawe umukate hari uwugura ifu uwundi nawe umukeke nyarucyari ahemukiwe avuga ko bamuhoye ubukene umutunzi yamukiwe mbega nawe tuvuge gute ubu gukunda ntumukunda n'ukunda ntagukunda urukundo nuko rugenda n'intambara idasaba imbunda we ukorora imvanye abandi bajibura ukicyuza kubyara abandi babyifuza birashika maketa akabyara umubikira nk'uko umusenzi nawe yovyara umushenzi ari igihe umucanwa wa regidezi ucika muganga muri maternite ariko aravyaza ndakubaze muganga bishyitse mubigenza gute
ntangorane telefone yanjye ifite toroshi
n'urudubi ukavya genda kose nakintu bishemye yakizashimisha bose bizo kwa muko abuza genda hose mukene n'umutunzi gufise ingorane twese bizo kwa muko ukavya genda kose nakintu bishemye yakizashimisha bose bizo kwa muko abuza genda hose mukene n'umutunzi gufise ingorane twese
yo yeah na mkombozi hasta la victoria siempre abahimbawe igihe naronka moto nibo babayege yibwa n'ababayege nayironka nibo banezerewe igihe yibwa
nshuti zacu ibiganiro byacu birakomeza mukomeze munogerwe na radio yanyu radio ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamilindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.